Mirambira sa Mirana. Amakuru akumakuru.
Mwere mwese nchuti na mwakunzu wa hadu nzamba katika kawe sangwe kazi makuru ya ranze inonwe tuliko tulasoze la kawa mwe shikizwa na jwe bonfisi ni yongere ayo makuru ya ranze inonwe tu ya heri mugisata cha politike ya gatoru kwa sarongo yu mugambwe senera abanywa nyibiwe kwitegurira ikoraniro kaminuza ryo mugambwe itegekanijwe mu minsi iri imbere ariko akaba atavuga ntarengwa ivyo bivuze ku wa kane uheze mu kiganiro haya bamenyesha makuru ahavuga ko kazobara karyo konyene kandi keza ko gutorera umuti ibibazo bihanzwe mu mugambwe agasaba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kudahengama mu bibazo biri muri uwo mugambwe senel agato rwasa tumutege yompi
umugambwe si ufite ingorane n'abantu bafite ingorane umushikiranganje rero nshaka kwitwaza ingorane z'abantu ngo abuze ibikorwa by'umugambwe n'ubwo tumusaba yuko by'ukuri abo mushinga naye umugambwe ntangorana ufise ntategeko nari mu mugambwe warenze none abuze umugambwe gukora kubera iki kandi mu yindi migambwe ntari bazobiba mu buryo ntari bazobyigeze kuba byo haba hakaba meme n'abantu bavuga bati aba bantu twebwe turabavanuye abafrondere muri ibuka none ibikorwa by'umugambwe barabihagaritse nimwibuka kuri kugumya ipfo n'abacumitana imbugita abantu bagakomereka umugambwe barawuhagaritse none itandukanye ngaho n'abo bantu ko umugambwe ibikorwa birahagaze birahagaritswe kubera abantu cumi bavuga ngo ntibanezerewe n'uko ibintu byifashe abantu cumi n'inyamamugayo zikwiye igihugu cyose umushikiranganji na hagarare aho kuri kuri umugambwe nawe ureke ukore kuko uri kurakora niho tuzotura umuti w'izo ngorane mugabo tutariko turakora izo ngorane nta muti zoronka zitora hanyuma ikindi nababwiye nimba umushikiranganji cyangwa umushikiranganji buvuga ngo buhagaze ngo ku mategeko none ko bavuga ngo ni ibiro bikuru byahagaritse umukuru w'umugambwe ko nabagwiye ko ibiro bikuru biri nk'ahantu barenga 20 n'abangahe abantu cumi barashaka gukora ibyo bakora mu izina ry'abo bantu ikindi ibiro bikuru by'umugambwe nibyo naho byokora ikintu birafise ababirongoye birongoye n'umukuru w'umugambwe afashanije n'umunyamabanga mukuru none ibyo bavuga ngo barakoze nk'ibiro bikuru abagize ibyo biro bikuru batigeze bakorana ari aho bikonyine k'abantu mugabo ntibitangaje kuko ariko karakoreshwa aha rero iyo mvuga gutya abantu bavuga ngo ni ugushikuza biragaragara mugabo icyiza ni uko mu Burundi twibagira n'ingoga ariko muri ibuka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hari aka video kaciye ku ma WhatsApp avuga ko yuko yambwiye yuko ninjira muri CNDD-FDD cyane nkaba umugenzi wa CNDD-FDD ngo atari uko ngo bizoba ukundi ntacyo bisigura muri context turimo
amakuru ava mu bushikiranganje akavuga ko umushikiranganje ntaho hagati mu gihugu Martin Teretse iyo bayamenyesheje abarongoye umugambwe CNR ko imbere yuko baronkuruje kugira ikoraniro kaminuza bobanza bakumvikana n'impande zihanganye tukiri mu makuru ya politiki nyene umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervase Ndirakobuca aragabisha abanyagihugu bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke bashigikiye imigwi itwaje ibigwanisho icumbitse mu ishyamba kimeze rya Kibira yabagabishije mu nama ariko agirisha ku munsi wa kabiri uheze abajeje intwaro n'inzego z'umutekano hamwe n'abanyagihugu hari Mabayi mu ntara ya Cibitoke umushikiranganje wa mbere akaba yatanze itegeko mu bajeje intwaro ko wese ashigikiye iyo migwi afatwa agapfungwa iyi nkuru ibaze Petero Gahungu
muri iyo nama umushikiranganje wa mbere yaraniguye cyane bamwe mu ndongozi za komine Mabayi zifatanya n'iyo migwi ihungabanya umutekano iturutse mu ishyamba rya Kibira idahengeshanya guhungabanya umutekano wo mu makomine yegereye iryo shyamba nitwe riri hejuru je vendira ko buca ategeka ko abari mu ndongozi bose bari muri iyo migwi bahagarikwa bakabazwa
birabaje aho ikomini sigari iri mu ibarabara abari mu ntwaro bakweza ukuguru muri ibi bintu abari ko kwa komine bose no kubegera nyaka muzika inyuma bagenda bajyame kumpimba abakuru b'imitumba n'ibyo bafite amatwi yo kumva bumvise ibyo navuze ushaka subire bizaye nuraba mugabo uri kugwe kwa komine bose bagende
Musitanteri wa komine mbabayi komine izindi mbonera kure zirongoye izindi buba bamaze guhagarikwa kugira babazwe iyo migwi iri mu ishamba rya Kibira ikaba ari yo mu mihari ivuga ko igwanya leta y'u Rwanda ya FLN nkuko byandikwa n'ikinyamakuru SOS Media casohotse kuri uyu wa gatatu bakorana n'imigwi imbonera kure ishigikiwe na bamwe mu ndongozi Umushikiranganji wa mbere akaba kandi yaramenyesheje ko hagiye gutangura amatohoza bita recensement kugira abanyarwanda baba muri komine ya mabayi barungikwe mu gihugu iwabo nkuko bibandanya bivugwa mu kinyamakuru SOS Media hari haheze indwi zibiri iyo migwi igandaguye imwe mu mbonerakure Isidore Niyongabo irongoye izindi muri komine ya mabayi yo ku mutumba wa Gasebeyi Zone Ruhororo abanyagihugu baba ngaho bakaba bemeza ko yagandaguye arashwe n'abantu yitwaje ibigwanisho kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi baciye basubira mu ishamba rya Kibira mu ntango z'uko kwezi kwa myandagaro iyo migwi kandi yaragize igitero ku mutumba wa Kivogero abaharugwa muri cumi n'abandi barahasiga ubuzima igihe igisirikare cy'u Burundi cabagwanya
arakoze Petero Gahungu nayo abakenyezi bapfungiwe mu ibohero rya Muyinga bavuga ko bariko barahohoterwa bahogwa Florian Rangabiye ku munsi wa mbere bakaba bagiye babona babankira kuja kwivuza nuko baronswe ifungurwa bivuye hanze y'ibohero iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubujejwe imibano aho muri iryo bohero uwahirahira wese akegera ahapfungiwe umukenyezi Florian Irangabiye agacaja gufungurwa mu ibohero ry'abagabo agakubitwa n'abanyororo babiri b'abagabo bahagarikiwe n'urongoye iryo bohero abakenyezi bakaba baciye bafata ingingo yo kwisonzesha kuva ku munsi wa kabiri teki inkuru tuyibaze Olivia Gakima
imvo yavyo nuko mu gitondo ca kare bagiye bumva Belize Kaneza ajejwe imibano muri iryo bohero ry'Muyinga afata izo ngingo z'uko atamukenyezi n'umwe hafungiwe yakirwa mu ivuriro ryaho canke ngo hagire uwusumira ibifungurwa hanze inkuru ziva muri iryo bohero zivuga ko atambo n'imwe izo ngingo zavuye ko kiretse ko Belize Kaneza abahora kubashigikiye umumenyesha makuru Florian Irangabiye agira akwiza umwaka hafungiwe uwajejwe imibano ngo akavuga ko atakuvura bicanye izo nkuru ne zibandanya zivuga ko kuvaho iyo ngingo ifatiwe ata muntu n'umwe arikuriwe kwegera aho abakenyezi bapfungiwe uwirahiye akahanukira aca afatwa agafungirwa mu bwiherero bw'abagabo aho bita muri 26 agakubitwa gashaya ibyo bigakorwa n'abanyororo babiri bitwa Dani Christophe na Rajabu Jafar bakabikora bahagarariwe na Serge Nsabwandemye arongoye iryo bohero abamaze kumenyekana ko bakubiswe bahugwa ko bahegereye akabara bitwa Masai byari na Kwizera nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha abo bakenyezi ngo baratewe cyane impungenge ngo kuko muri bo harimo indembe izo nkuru zitanga akarorero kubitwa Liberine igisate cy'inkwi cinjiye mu kuboko ubu kumerewe nabi cyane kandi yategerezwa kuvugwa uno munsi abo bakenyezi ngo nta n'uburenganzira bafite bwo kuvoma n'amazi bagatinya ko n'indwara zivuye mu mwanda zizohava zibafata
Olivia Gakima arakenuye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi muvuma inamahoro bavuga ko ihohoterwa riko rikorerwa abakenyezi bafungiye mu ibohero rya Muyinga bagizwa ko bashikiye umumenyesha makuru Florian Irangabiye afungiye muri iryo bohero ko bikwiye guhagarara abakenyezi bari muri iryo bohero bakavuga ko kuva kuri uno wa mbere batari kwe kuja kwivuza no kuronsa ibifungurwa bivuye hanze ubwize nawe ngo arabirenga ko agaca afungirwa aha wenyine agakubitwa agashaya barongo iryo bohero bakavuga ko abakenyezi bashigikiye umwicanyi Marie Louise Baricapo arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharira amahoro ariyamiriza iyo nyifato y'abarongoye iryo bohero akavuga ko biciye kubiri n'amategeko
twebwe nk'abakenyezi ibyo bintu byaduciye butu rwose kumva barongozi bafata ingingo yo gukorera mabi nkayo twumvise abakenyezi bose bapfunguye muri iryo bohero bahogwa ko babashigikiye mu vukanyi Florian Irangabiye bagaca babita ngo nabicanye birababaje rero kumva abarongozi b'ibohero fungwa ikabita bicanye ngo nuko bashigikiye umumenyesha makuru Florian Irangabiye ntitwari bwa numve ico caha cy'ubwicanyi mu byo Florian apfungiwe ubu nta ukimenya ko hacimanza sentare canke hacimanza abajejwe amabohero ico ni cha kibazo cy'uburongozi n'intwaro ibereye dukunda kuvuga ko kiri mubi hambaye harageze n'ukuri ko barundi bamenya neza abatwara igihugu bagafata ingingo tukamenya abafata ingingo n'abajejwe kuzishira mu ngiro iyo bivanganye byose biba nk'ibi ubangamiwe ntagira n'uwo yitura kuko ntawuzi ubusumbu wundi ntawuzi ufata ingingo n'ubujejwe kubahiriza ingingo zafashwe umupfasoni Florian Irangabiye yararenganijwe atungiwe ubusa yagirizwa ibitagira ibyemezo akongera agafatwa kutabiko ibyo bintu kuri birasiga ubwenge hamwe byumva ikindi ndaho babapfunzwe ntibaciriwe ubwo gupfa aho hantu babuhewe harafise amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu ahagenga muri ayo birazwi neza ko kizira kubangira kwivuza ko kizira kubima ibyo kurya no kubangira kwigurira ibyo kurya twebwe rero nk'umuhari n'amahoro akenyezi n'abigeme duharanira amahoro n'agateka kazi na muntu turiyamirije ako kabikabishe gakogwa n'abitwa ko bajejwe amabanga harimo n'abakenyezi abo bakenyezi batoye iryo banga ryo gushira hamwe no gushigikirana aho kubakorera mabi byari bikwiye ko bumva kamo kabo kugira ngo bazimiye bazimuruke kuko abo barongozi nibo bazimiye mukenyezi wese ufise ijambo mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu biriko bikoregwa abo bakenyezi bo mu ibohero rya Muyinga birakuraba murongozi wese ufise icyo jejwe mu butunga ntutekereze ngo wihorerere ubona abo bakenyezi bariko barakoregwa ako kabi ni bitera soni na kamara maza ntateka n'igihugu cacu ntateka biha umuntu numwe afise ijajejwe mu gihugu cacu
amakuru twabateguriye arabandanya abafite ibibanza bitobatse biri mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika basabwa kuvyubaka bisunze intumbero yatanzwe na leta y'ishusho y'igisagara kizoba gifise mu myaka 15 iri imbere ivyo ni vyashikirijwe ku munsi wa gatatu uheze n'umushikiranganji ajeje inyubako Dieudonné Dukundane mu gihe yari kagendera ahari ivyo bibanza aho yavuze ko igisagara ca Bujumbura igitegerezwa kuja ku rugero rw'ibindi bisagara vyo mu karere kuko ngo Burundi atari zinga girebanga dutegeye yompi umushikiranganji Dieudonné Dukundane
iyo tegeko mungingo yaryo ya 69 mungingo yaryo ya 69 haravuga ko mu gihe igihugu kibonye ko igice cy'igisagara cy'igisagara cyotunganywa gushasha beneho igihugu kihakeneye kumbisa nk'iyindi bararonka umuzibukiro n'igihe nyamiyo parcel cyangwa nyamiyo tongo atabishatse bavuze bati ubu ko ari ari 10 ni wubake nivuzi 5 akavuga ati je ntabyo nshaka cyangwa bagati je ntabyo nshoboye n'ubu tuvuze tuti tugira umugambi dusa n'ibindi bisagara nk'uko iri tegeko nyene ribivuga wowe ukavuga uti jewe ntabyo nshaka igihugu ntigihagarara kitegezwa kubandanya mwabonye nkajya amafaransere mwabonye ariya za kajaga faransere niyo bana imyaka 60 ari umusaka hegitare yose ahantu wo kwinjiriza amafaranga by'agaciro ashobora kukubwira bati rero wowe kutabishaka akira amafaranga ajyanye n'ibyo wubase cyangwa kutabishoboye mwaba kutabishobora nikibuza ko umuntu arondera abo baje hamwe bakagira gute bakubaka ibijanye n'igihugu kiriko kiraje turabibona mu bindi bihugu no ngaye Bujumbura byaratanguye mbere twashaka dushimira abantu bamaze kumva uwo mugambi hari abantu bafise impangu ngaye nyuma yanje baciye barondera abantu umwe agacubaka nivo yo hasi ubundi agashyira kwiyo hejuru ubundi agashyira kwiyindi gutyo bakaduza igisagara kigasa neza kandi bose bagasa baronka babukura mu ciwe kuko mwuko nikiriko takiriko n'igiti mu bindi rero no kumva yuko iparasere na gace k'igihugu kiba gihaye uwo muntu kugira ngo yiteze imbere naco agiteze imbere ni byiza rero yuko twese tujana umuntu akaza mu byo ashoboye ibyo adashoboye akarondera abandi bakaza hamwe bakabikorana niko n'ibindi bihugu byateye imbere mu by'ukuri mu bijanye n'iri tegeko ushatse gushyira mu ngiro iri tegeko igihugu kiri ibihangiro nk'ubu tuvuze tuti tugomba ko mu myaka 15 tuba dusa n'ibihugu byifashe wari kumbaza uti mbega ibihugu byifashe bisaga byabikoze mu gihe kingana gute icyo twashaka kuvuga ngaha igikuru si cyo kiringo mbere umuntu ashatse kubivuga igikuru nuko twumva kuko ko twacerewe kubera iki turi mu bihugu by'inyuma ibindi byifashe kuko aha turi tugomba ko dushikaho ibindi biri ubu mu myaka 15 nabo bazaba bageze he igikuru rwose sindi baza ko twagarara ngaho igikuru tworaba ni igiki twokora nk'igihugu mbega abantu bafise amazu benshi cyane barafise uburyo bwo kugira ngo bashikire kuri iryo hangi abatabufise tuvuga tuti baje hamwe n'ababufise twubake igihugu
umugambi wo guhindura igisagara cha Bujumbura ngo gise n'ibindi bisagara byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu myaka 15 n'imbere ivyo bita intumbero ivyo bita imbono y'umwaka wa 2040 kuko byashikirwe n'umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu byajerwa harimo inyubako ngo ni ibintu bigoye gushikwako bishikizwa na Faustin Ndikumana rongoye ishyirahamwe Parseme gicinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashake kwiterambere rama Faustin Ndikumana gahanura leta kubangira kuri uwo mugambi kuko ari umugambi utizwe neza uri gutwagwa gihuti hundi uri gutwagwa gihuti ubuti tumwumvirize
yongwi cyetu aza kwije bintu bitokunda kuko ibyo 40 yivuzwe no munsi itarahera no kwa formalize neza bisohoke hatari ama planification cyo bitambira ngo sektoriyeri ma ministeri ngo baje hamwe ubwo bushikiranganje bwo nyine kwa buheje inyubako yisumbuye 2040 kubyuka abantu mu mafaranga yikoresha izo plan directrice z'igisagara cya Bujumbura zateguye ari ayo mayiti ndi batabonekayo ni ukuvuga yuko izo plan nazo tubona nta zihari ya plan bigera mu gisagara cya Bujumbura 2045 iri hehe nimwe rero bya planification mu Burundi bikitugoye kandi ibi bintu birekana ko mu Burundi dusaba umuntu ukorera ibintu mu kajagari iyo plan 2045 mengo yagiye mu kabati haje umwe 2040 niba adakora akwiye kuzaraba ibintu amaministeri ajya kuzaraza gukora ibintu ukwayo nanyi ikindi twaravuze n'amapriorite urabye ibibazo by'amazi amabarabara ibitarugwa ibibanza bitarugwa pasinja soko vya kera yahiye za FFD ibyo bibanza byose bitubatse yavuze bitubatse ni byinshi na leta itarubaka hariho n'amabiro ya leta inyubako za leta zitarahindurwa nk'izi z'abakuru ubu nakuru ubushikiranganje ibintu hariho hagati mu gihugu makesi yerekana nge n'amabarazo ameze muri icyo gihe yabaye ryari kuvuga ibintu umengo ni ibintu by'igihutihuti nibaza ko ataho bizodushikana kandi noneho umuntu ageza kubiraba igisagara cya Bujumbura si igisagara kinini ngiye kurora n'ibindi bisagara igisagara cya Bujumbura kirimo ibisagara bito cyane no muri siperi harake no gukora n'ahandi masantre vilege nakore bakawundi ibibanza bitarwa ku bikuba k'amazu nka dore ferabo hanyuma akagenda abana migaro polisi n'ahandi inyubako za kera zirabana n'izubu na bishasha kuko abarimo na kayite abantu bagenda bararaba nibura yo uragenda ugasanga inyubako za kera zirahuzira wagara zihana bishasha sine nshasha ikaba ihari kandi noneho no mu gisagara cya Bujumbura abantu bamwe bari murabye muzanagara n'ahandi bashobora gutransforma amazu bashaka baratransforma ibibazo byo kubaka rero biracyagaragara ni byinshi ubwo kuntu uvuza gufokera amakaritsiye ngo uzanzarunga abantu ngo na leta ibona iby'ubutunzi aho bigera nayo nyine n'amabiro ya minisiteri itaraheza kuyubaka si n'ibibazo yuko bari kubarakura ubwo butunzi bwihuta ibibazo ari uko umugambi rero leta yubangira kandi iyo mpanuro dutanze kandi twibaza yuko ibyo kubagira imigambi igihutihuti ata parifikasiyo ikiraba ibiba byabaye muri kayizi bakabita mu nzira ni ibintu bibabaje cyane kandi izo kimwe igihugu cyama kiri mu bukene cyama kiri inyuma
nayo mu ntara ya Muyinga naho abantu bafata ingendo mu miduga yunguruza abantu ya Memento Volcano na Astrans bava mu ntara ya Muyinga baje mu Bujumbura canke bava mu gisagara cya Bujumbura baje mu ntara ya Muyinga barateye umutima uhagaze n'ibitigiri by'umurengera by'abantu biyunguruza muri izo modoka ugereranije n'ibisanzwe byemewe n'amategeko bamwe muri izo ngenzi bavuganye na Radio Inzamba bagavuga ko abapolisi bo mu ibarabara badafata ingingo zibereye kugira ngo batuze iyo nyifato iho nyanga amategeko Alain Majesté barenga
biturutse ku kere bitoro cy'umugogo bwa mazutu bwari buhitiye abunguruza abantu mu miduga minini minini bisi ntibacubahiriza ibitigiri by'ingenzi bizwi n'amategeko hari no byo biri ku mpapuro zitangwa n'amashyirahamwe ajeje gukinga no gushumbusha abagize impanuka bari mu miduga ingenzi ziyunguruza n'imiduga itandukanye y'amashyirahamwe nka Memento n'izindi aho imuhinga impungenge n'izose bitera uburyo ayo mashyirahamwe asigaye apakira abantu nk'ibidandaza mu gihe bizwi ko izo modoka zisi igitigi cy'abantu kizwi n'amategeko izo modoka zitwara ingenzi ndaganiye na Jean Zambarete Karangwe zimesha ko imodoka y'ibanze 45 izwi itwara abantu 30 nayo yari igenewe gutwara abantu 30 itwara 35 izo ngenzi zikibaza bamwe hoba isanganya uzoshumbusha abantu barenga ku gitigiri kizwi ayandi matekenga afatiye ku nyifato y'abapolisi bajije urujya n'uruza mu mutekano mu ibarabara bigira sinde bibazwa kuri icyo kibazo izo ngenzi zigasaba arongoye igipolisi gufata ingingo zibereye kugira ngo icyo kibazo cy'imodoka zunguruza abantu hatisuza amategeko gitore ku mutima gurume ya vuba
Alema jese barenga arakenuye nahanye n'izuce dusozerera amakuru makuru yaranze inondwe kamwe ariko muyashikizwa na Je Bonfils niyongere nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana
Yizamba
ngambira samirana
Amakuru makuru